Lasst uns ein Psalmwort lesen vor dem Gebet.
Dusoma ijambo riri muri Zaburi mbere ko dusenga turahaguruka imbere ko dusoma iyo jambo turasoma muri Zaburi ja n'indwi guhera mu kuntango nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza kw'imbabazi ziwe z'amahoro bidashira abacunguwe n'Uhoraho nibavuge batyo abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwansi Mungu gatatu akabatororokanya mu bihugu iburasirazuba n'iburengerazuba iburaruko no ku kiyaga bayerereye mu bwaragwa mu nzira ica mu karere ntibabona igisagara cyo kubamwo bishwe n'inzara n'inyota imitima yabo igwisari maze batakambira Uhoraho muri ayo magogwa yabo abakiza amarushwa yabo nongo windwi abarongora mu nzira igororotse kugira ngo bashike mu gisagara cyo kugereramo abo nibashimire Uhoraho ukugira neza kwiwe n'ibikorwa bitangaje yakoreye abana b'abantu ngo wicenda kuko ahaza umutima ufise inyota n'umutima ushonje awuzuza ivyiza ngo wicumi abandi bicara mu mwiza no mu gitutu cy'urupfu babuheshejwe umubabaro n'ibyuma murongo wa cumi na rimwe kuko bagaralije amajambo y'Imana bagakengera imigabo y'isumba vyose murongo wa cumi na kabiri kubw'ivyo ituma imitima yabo icishwa bugufi n'ubutame bagatemba ntibagire ubatabara murongo wa cumi na gatatu maze batakambira Uhoraho muri amagorwa yabo abakiza amarushwa yabo murongo wa cumi na kane abakura mu mwiza no mu gitutu cy'urupfu aca iminyororo yabo abo ntibashimire Uhoraho kugira neza kwiwe n'igikorwa bitangaje yakoreye abana b'abantu kuko yamenye inzugi z'imiringa akavunagura ibihindizo by'ivyuma murongo wa cumi n'indwi ibijuju bibabarizwa ibicumuro vyabo n'ubwo bitanya kwavyo imitima yabo ihura ivyo kurya by'imyuga yose bakegera amarembo y'urupfu murongo wa cumi n'icyenda bagatakambira Uhoraho muri ayo magorwa yabo abakiza amarushwa yabo murongo wa mirongo ibiri arunga ijambo ryiwe abakiza indwara akabakiza kuja mu vyobo vyabo abo nibashimire Uhoraho kugira neza kwiwe n'ibikorwa bitangaje yakoreye abana b'abantu nibatange ibimazi byo gukenguruka bakwiza ibikorwa vyiwe mu kuvuza impundu mirongo ya gatatu abamanuka baja mu kiyaga bakagendera mu mato bakadandariza mu mazi garanzutse abo babona ibikorwa by'Uhoraho n'ibitangaza byiwe mu idamba murongo wa mirongo gatanu kuko avuga ijambo akavyura inkubi n'umuyaga ishira hejuru imipfunda yaho baraduga bakaja nko ku ijuru barasubira bagacokera bakaja nk'ibyina imitima yabo ikayagishwa n'umubabaro mirongo irindwi n'indwi bakazungazunga irya nino bakadandabagirana nk'imboregwa ubwenge bwabo bwose bukazimira murongo ibiri n'umunani maze batakambira Uhoraho muri ayo magorwa yabo abakiza amarushwa yabo mirongo ine n'icyenda inkubi y'umuyaga ayihindura agahwekere bituma imipfunda yaho itekereza murongo wa mirongo itatu maze banezerwa nuko habaye agacerere agaheza akabashikana mu cambu bagomba mirongo itatu na rimwe abo nibashimire Uhoraho kugira neza kwiwe n'ibikorwa bitangaje yakoreye abana b'abantu nibamushemagize mu ikoraniro ry'abantu bamushimira aho abakuru bicaye ahindura inzuzi ubugwaneza n'amasoko ayahindura ahagadutse igihugu kimera agihindura akarere k'umunyu kubw'ibyaha by'abahaba 5 kandi ahindura ubugaragwa ikidengeri nahagadutse ahindura amasoko aho niho agerera abashonje kugira ngo bubake igisagara cyo kubamwo 7 babibimbibe batera imizabibu kugira ngo bironkere ivyeze bikikimbye 3:8 aba akabaha umugisha bakagwira cyane nakundira inka zawo ko zikeha kandi iyo bagerutse bagahitamishwa no guhahazwa n'amagorwa n'umubabaro asuka gakengerwe kubahambaye abayerereza mu bigunda bitagira inzira agashyira hejuru umukene amukuye mu marushwa akamugwiza imiryango nk'umukuku abagorotsi bazobibona banezerwe ubugaba bwose bwizibe akanwa 3 ugira ubwenge wese azoshira umutima kuri ivyo kandi bazokwitegereza imbabazi z'Uhoraho dusenge twese hamwe Data wa twese uri mu ijuru tuzagushimiye bivuye ku mutima kuno mugoroba aho twongeye gukoranira hamwe wadukoranije abava hafi n'abava kure ewe mana natwe turashobora kuvuga ko twari mudute isoni n'ibyaha twari twarazimiye ego twari ko turazaba mu musenyi ariko mwami wanawe waradufashe uraduhamagara mu mazina yacu udushyira mu gikiriza cyawe kandi kirushiriza icyo wadushushanije mu biganza byawe kandi wadukwegereye kuri wewe mwami turagushimiye kandi turahimba izina ryawe hano kuri umugoroba twese hamwe turaguhesha icyubahiro mwami waratugira imbabazi inshuro nyinshi mwami waratweretse ubuntu bwawe ewe mwami warakijije abagwaye ewe mwami ni kangahe waduhezagiye mu gihe tutari tunabikwiriye uko biri kose waraduhezagiye mwami turaguhesha icyubahiro hagati yacu kandi turagusenze bivuye mu mitima yacu nutugirire imbabazi no kuno mugoroba kandi uvugane natwe we mwami biciye mu ijambo ryawe ryiza kandi ryera ushobore kuduha inyigisho zigororotse wewe wenyine ni wowe uzi ibyo dukeneye wewe wenyine ni uzi ibyo dukeneye ewe mwami nicyo gituma tuje kuri wewe ducishije bugufi imitima nimwe muzacu turagusavye bi uduhezagire cyane uhezagire abo bose baje mwami abato n'abakuze twese turakeneye imbabazi zawe tuje kuri wewe wese ko y'ubugingo nk'uko twabiririmbye kuko kuri wewe niho hari amazi y'ubugingo ariho kugira ngo aduhaza tumara inyota ewe mwami turagushime kandi turaguhimbaza mwami niwerekane kukomeye uri Imana ikomeye cyane mwami kuri bose baje mwami no kubatashoye kuza hano mwami izina ryawe nirihabwe icyubahiro izina rya Yesu rihabwe icyubahiro kandi ishwe hejuru haleluya amen twicare amashimwe umwami wacu nashimwe turi hano kuno mugoroba kugira ngo dusubire kongera guhura n'Imana suko gusa twibuka ivyo twaciyemwo muri kahise ivyo Imana yakoze ego turabikora tubikunze ariko uno munsi dushaka kandi turashobora kongera gufura n'Imana hari ibintu byinshi mu bwami bw'Imana ariko ni mu nkundire ndababwira uno munsi ko ivyo abantu bishiriyeho bizogira iherezo byose abatwaza umukazo bose ubwami bwose byose bizogira iherezo umwami maze umwami wacu azoba umwami bihe byose ubwami bwiwe n'ubwami buhoraho kandi natwe tuzogira uburenganzira bwo kubana nawe mu bwami bwiwe igihe tutazoba tukumva bavuga iby'urwanko tutazoba tukumva bavuga iby'ishari n'ibyo bintu byose urukundo rw'imana ruzokongera kunesha maze ubuntu bw'imana buzosubira buririmbwe ni kangahe ibyo bintu twaba twabyumvise ibintu byose bifise intango bizogira n'iherezo ibitigeze bitangura nabyo ntibizogira iherezo haba namba Pawulo aravuga ngo mu bikorini bambere gica 13 akavuga ati ukuvugishwa ubwumenya ibintu byose bizohera ariko urukundo go ntiruzogira iherezo ibyatanguye byose bizohagarara bizohera ariko ibitigeze bitangura bitagira intango ibyo ntibizigera bishira ntibizigera bishira kandi turazi yuko Imana ari urukundo kandi ko ibyagaragaye ibyiza byose byagaragaye muri iyo bizohoraho ibihe bidashira nicyo gituma tutaraba mu biriko birarengana biriko birashira ariko dushinze amaso dushinze turaba duhanze amaso kuhoraho nibihoraho n'uguhoraho hariho umuririmbyi umwe yaririmbye aravuga ati ngo mugihe iby'isi biriko bigenda biba bito bito cyane kandi biriko biramirwa n'ubwiza buriko buraseruka buturindiriye bakundwa tugeze mu gihe aho dushaka kubaho tukibonera uguhishurwa k'ubushobozi bw'imana twarose ibyabona byinshi mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha na cyane cyane gushika muri kino gihe cyacu imana yaratumenyesheje ko itigeze ihinduka uko ibintu bimeze ibintu uko biko biragenda uko ibintu bimeze muri nosi byose birahinduka iyo turavye mu kirore hari imyaka 20 turatandukanye nuko dusa uno munsi kandi yaba igihe cyari kikihari imyaka 20 kumbure twogira ubwoba umuntu akibaza uwo nyara akibaza ati sinari kwibaza ko no ishoboye gusa gutya ariko twiyumviriye ku byo guhindurwa kw'imibiri yacu cya tuvuga tuti wakirorewe wowe ntumbwire ukuri kose ntumbwire igice cy'ukuri gusa ntunyereka ko uyu mubiri wanjye wo ku isi urundiriye urupfu ntunyereka ubuto bwanje ntunyereka umubiri wanjye wo kuzu wo nzoronka igihe aho nzozu umubiri wo kuzu ko nzoronka aho umwami wacu azozira cyo turaba rero mu iyo turabye rero mu kirore cy'ijambo ry'imana muri icyo gihe rero ibintu bigaca bica bigaragara ukundi mu buryo butandukanye na twebwe dushaje duca dunezerwa kuko tuzi yuko tuzasubira kuba abantu bakiri bato mbega ibyo bintu si ibintu byiza kuba turi inyego y'imana mbega si amahirwe kubona twararonse ubugingo kuba twagiriye ubuntu n'imana kubona twararonse ubugingo budashira kubona twararonse imbabazi z'ibyaha byacu amakosa yacu n'ibyaha byacu kubona twaragiriye ubuntu n'imana nimba hari abantu ku isi bategerezwa kunezerwa ni twebwe abacunguwe ariko rero hari umugabo umwe umuntu umwe yavuze umuntu azwi cyane yavuze ngo byonyoroheye kwizera ngo yaba bacunguwe bitwara koko nk'abacunguwe ngo yaba basa nk'abacunguwe bagaragara nk'abacunguwe rero ibyo turashaka kutabihora abantu abantu badashaka kwizera ku rundi ruhande nta muntu n'umwe arindiriye kugira ngo arindire kumenya yuko abacunguwe basa n'abacunguwe oya twaracunguwe kuko ye nk'uko tuzi neza nk'uko Yesu Kristo umwana w'Imana yapfuye ku musaraba i Golgota twaracunguwe natwe yatubariye amakosa yacu n'ibyaha byacu kandi yaraduhaye ubugingo budashira kubw'ubuntu bwiwe akenshi atari abacunguwe gusa ariko n'umucunguzi wacu ntiyagaragara nk'umuntu anezerewe mbere bibiri iravuga muri Yesaya ku gice cya 53 ko yari umuntu abantu bahura baterekwa umuntu yamenyereye imibabaro baramuhisha mu maso bakamurabira kure mbega hari ukundi byogenda kuri twebwe mbega ku isi yabaye umuntu amenyekana cyane oya siko byagenze kuko yashoboye kunamika umutwe kandi mwene tabara nami igihe kimwe yarabivuze neza ati yarabivuze neza avuga ati we nka nyene isi yose nta na kimwe yaratunze ku ino si nta na kimwe yaratunze naho ari we yararema isi byabaye ngombwa ko agenda gutira umwana w'indogoba kugira ngo ashobore kwinjira i Yerusalemu kugira ngo ibyanditswe indogoba n'umukangara wayo kugira ngo yinjire i Yerusalemu kugira ngo ibyanditswe bishike kuko handitswe ngo ngweho umwami wawe araje mukobwa w'i Yerusalemu nunezerwe mukobwa w'i Yerusalemu ayaricishe bugufi ari kumukangara w'indogoba Zakariya igice cy'19 byari yari afite iki ku isi nimva bamuhamvemwo yari ya Yosefu w'iyari Mataya none yari atunze iki ku isi mbega hari inzu yari afite cyangwa amatongo cyangwa umugore cyangwa amatongo mbega hari inzu yari afite cyangwa amatongo hari ikintu yari afite atunze murazi ibyo yita ibintu byiwe ikintu yita abiwe ni wewe na jewe abahungu n'abakobwa b'Imana nibo yita abiwe yaje kwinosi kugira ngo aducungure nibyo yita ibyiwe byonyene twebwe abahungu n'abakobwa biwe atari kugira ngo aronke ibyo ku isi ariko yaraje kugira ngo aze gucungura ubugingo bufite agaciro buri ku isi igihe rero umuririmbyi yaririmba akavuga ngo naracunguwe ndashobora kuneza guhimbaza naracunguwe n'amaraso y'umukiza rero turazi ko yari ibyo yaririmbye kandi ko ari byo natwe dushobora kuririmba bivuye ku mutima bakundwa hano tubwirizwa murabona ko tubwiza kwitandukanya no kutizera maze tukemanga ukwizera twizera Yesu Kristo umwami wacu kandi uko kwizera si uko mu gihe cy'imvura cyangwa kuzuba uko kwizera nikujyana ni kuri mubi ni kuva ku gihe ariko ni ikintu cy'Imana Imana yashyize mu bugingo bwacu kuko tutizera ikintu gihindagurika ariko twizera Imana idahinduka ihoraho yishuye Imana idahinduka yishuye yatwishuriye muri Yesu Kristo murazi neza yuko amareta y'umwinosi bose babwirizwa gutegura kongera bagategura kandi bagatora amategeko akurikirana kandi buri gihe bakama bayakosora kugira ngo ahure n'ibihe baba bigezweho Imana yacu yakoze ibintu ukundi kuntu kuva mu guhoraho vyose yari yabiteguye nikeneye kwirigwira irahamagaza inama rukokoma nikeneye kwirigwira baza uko ari we wese ngumvera kubarire ngo mbega ubona ibintu bizogenda gute muri kano kanya irashobora kutubwira twese biza kuba no kuri umugore katubwira biza kuba iyo turi mu marushwa tutazi ije twokora turazi uwuzi ingene ibintu biza kubandanya ufise ububasha kurupfu na kuzimu wazutse mu bapfuye umunsi ugira gatatu waduze akicara iburyo bw'Imana bw'ishobora byose mu ijuru kandi arindiriye ko abansi biwe bose atari bamwe bamwe mu bansi biwe oya ariko bose arindire ko bose baba indava y'ibirenge vyiwe intumwa rero abananye kandi kavuga ngo muni turabona ko byose ubu byamugandukiye ariko igihe nicashika abahebura igice cya kabiri umurongo munani mbere n'umwansi wa nyuma mumenja w'imperera azorandugwa biko ni mabegi cyo gatandatu ngo ijambo rizo cyari shik ijambo rizo cyari ngo rivuga ngo ngo warupfuwe uruboyi rwa ruri hehe kuzimu insinzi yawe rihe umwami wacha umwami imana ishimwe yaduhaye insinzi ku bwa Yesu Kristo umwami wacu bakundwa icyo dukeneye ni kwizera nkuko bibiri ivuga nkuko twabivuze mu kanya gaheze ukwizera kwa bibiri ni kuva ku bihe umuntu acamwo ariko kwinjizwe mu mitima yacu biciye kuri mwemu n'ijambo kandi ko kwizera niko kuduterura igihe turi mu mipfunda kuko Imana idufashe mu maboko idashobora kuturekura turahagaze neza ubutaki hava mu buntu bw'Imana Zaburi twasomye hamwe yadutumye tugira byinshi byo kuvuga Imana irashobora guhindura ubutaka amazi ikahindura mu butaka bukomeye bugadutse kandi gafata ubutaka bukomeye bugadutse ikabuhindura mu isi ndimwa yimbuka byinshi kandi hari ahantu hagadutse Imana irashobora gukora ibintu byose biva kuri wowe no kuri jewe kumenya ibyo Imana izokora mu bwingo bwawe no mu bwingo bwanje twaba twumye twaba turi abantu bagadutse tubimwemereye ko aduhindura kugira ngo aduhe imvura y'umugisha ku buntu bwiwe maze dushobore kumwemera yuko abiba muri twebwe imbuto maze zishobore kwama ku buntu bwiwe muraze iyo usomye Zaburi nk'iyi uyisomye n'umutima wawe sugupfa gusoma gusa ariko ahubwo n'ubutumwa bukwiye ino Zaburi na cyane cyane n'umurongo ngo urante wanteye kugirira inyota cyane cyane hano handitse ngo mu magogwa yabo baratakambiye Uhoraho abakiza amarushwa yabo yose bari badendebukiwe imitima yabo yari kitsi intege idendebukiwe imipfunda yo mu kiyaga yari yahagurutse bunyine ubwabo bari bibaza yuko bazimiye ubwo nyene acavugwa ngo bace baranezerwa kuko haciye abagacerere acha bajana ku musozi aho abajana ku nkombe aho bari bakeneye kuja ariko habanze kuza imipfunda umuyaga mwinshi ibigeragezo gupima ukwizera kwacu hanyuma umuntu agacashika imusozi ku nkombe aho yari akeneye kuja ubwo nyene byose bicabagacerere imipfunda iraceceka umuyaga uraceceka maze baranezerwa iyo imipfunda iri kiraca hejuru y'imitwe yabo bari mu marushwa bababaye cyane baca batakambira Uhoraho Imana yabo maze Imana irabishura benshi baratakambye ariko ikibazo ni iki mbega Imana yarashoboye kubumva ubundi ndiko ndibaza yuko igihe kirageze kuri twebwe aho tubwirizwa kwibaza niba Imana by'ukuri yaratwumviye yaratwishuye kandi ndibaza yuko hamwe twahita kambira bivuye mu mutima imana izotwishura. Akenshi abantu baravuga ngo baragwanye, ngo baraniganye, ngo ariko by'ukuri nabwo baniganye bakagwana ntibashoboye kubona umwami. Ariko reka ariko twibaze kuri Yakobo, yaniganye n'Imana. Bakundwa, birashikaho tugwana n'ibintu ducamwo ku buryo tunigana na twebwe ubwacu muri icyo gihe tuganira n'Imana. Abo tuba two dufize intambara ziri mu mitima yacu twebwe ubwacu, turiko tuvugana na twebwe ubwacu n'ivyo ducamwo. Ariko Yakobo we yari kanigana n'Imana, yari kanigana wenyine ubwiwe, yari kanigana n'Imana. Yari yafashe umumarayika w'Uhoraho aramubwira ati sindakurekura utampezagiye. Yagwanye yaniganye na w'ijoro ryose maze izuba riraseruka. Bakundwa, Imana itegerezwa kudufasha, wewe twebwe twese tuzwa kudufasha kugira ngo nitugwane kandi duhagarare ku byo ducamwo canke ibyo ibidushikira. Ariko tuvugane n'Imana dufite ijambo ry'ukwizera mu mitima yacu, maze tuvuge tuti ati tubwire Imana tuti ndi kumwe nawe kukumfashe n'ukuboko kw'iburyo kugira ngo sinyerere, ndi kumwe nawe kukumfashe n'ukuboko kw'iburyo kuko kugira ngo sintemba sinyerere. Imana irashoboye kudukorera ibyo yakoze byose yashobora kubikora. Kandi nkuko twasomye yuko ntibyanditswe mu gitabo cya Mose gusa, mu bitabo ntibyanditswe na Mose gusa, ariko biracyanga mu byakozwe n'intumwa, ahubwo biranditswe mu isezerano rya kera, mu isezerano rishasha, ko Imana nzima yiyerekanye ku isi mu bayifitiye icyizere kandi bayizera. Biranditswe yuko yabiyeretse. Kandi niba nako turi muri abo muri kino gihe bizera kandi bafite icyizere mu Mana, izo twishurira nk'uko yabihishuriye. Mbega nibyo cyangwa si byo? Sinzi Imana n'ijambo ryayo nk'ari ibintu bibiri bitandukanye. Twebwe nituri hano kugira ngo turabe ibintu by'Imana yakoze muri kahise, kandi maze dushobore kubaka ibyibutso by'Imana yakoze muri kahise. Ariko dutegerezwa kubakwa mu kwizera, tukizera iby'Imana yakoze kugira ngo tuyihe akajyo ko kwigaragaza ubundi busha mu buryo bw'ubushobozi no mu bwiza bwinshi. Nshaka kuvuga yuko tuzi imigambi y'Imana yacu, turabizi bihagije, kandi twaratahuye inkuru z'agakiza kugira ngo ku iherezo ry'igihe ntizinyiganye izijuru gusa, ahubwo izinyiganye izijuru n'isi, nk'uko byanditswe mu cete cyandikiwe Abaheburayo. Kandi rakeneye kugira abantu ku isi ishobora guhezagira, abantu ishobora gukoreramo kugira ngo yiyerekane, kugira ngo yiyerekane haba mu isezerano rya kera cyangwa isezerano rishasha. Yamye ifise abantu Imana ishobora gukoreramo ibintu bikomeye, abantu bizeye kandi bakayigira icyizere. Abantu bari batwaye amajambo ijambo ry'isezerano ry'Imana, kandi twaravuze muri amezi aheze no muzima mayinga aheze, twaravuze yuko umwami Yesu yavuze muri Yohana igice cy'icumi igihe bamubwira bati we kuri umuntu ukigira Imana, we ubwawe wigira Imana kandi uri umuntu. Bari gushobora kumubwira bati turazi bene so abo muvukana turabazi na bashiki wawe barongowe hagati yacu. Ababanyi bari gushobora kuvuga ngo twara kubonye uri kurarya uri kuranywa, twara kubonye ugenda ugaruka, turakuzi, none uri wowe wigira iki? Yarabishuye ati mbega none ntibyanditswe canke sinavuze ngo muri ngo muri Imana Yohana 3:34 kandi abo ijambo ry'Imana ryaje ko kandi ibyo mbona ari ibintu bikomeye cyane abavugishwa n'Imana abantu b'Imana abo ijambo ryaje ko biswe Imana nimusome muri Yohana igice cy'icumi musome za buri 82 kandi mwongere musome imirongo mico muri Bibiliya Imana yabwiye Mose iti wewe uzubere Aroni kuri Aroni uzumubere nk'Imana wawe nk'umuvugishwa nawe nk'umuvugishwa genda uvuga ibyo nakubariye ugende kwa Farao ukora ibi bitangaza n'imenso n'ibitangaza ibyo byari biki abo abade bantu ntibari bigirwa mana byapfuye munashura kurabaga Samaria oya ahubwo ivyimana ijambo ry'Imana ryarinje muri bo ijambo ryavuye ku mana maze lironka ikibanza mu mitima n'ubuturo mu mitima yabo kandi bari batwaye ijambo ry'Imana kuri nosi bari batwaye urubuto rw'igiciro kandi turumva iryo jambo nyine kuri uno munsi rifite agaciro niryo two turumva kandi twashyizwe mu kibanza Imana ishaka nk'abahungu n'abakobwa b'Imana bakundwa ubucungu z'ikintu cyoroshe Imana ntiyakoze ntiyikoreye ibintu byoroshe kugira ngo icungure abari barazimiye nyamara turashobora kwizera kandi tukabifata n'imitima yacu ko turi mu gihe cy'ivyavugishijwe ubu turi mu gihe cy'ivyavugishijwe ukuri ko muri Bibiliya ntikwari byigere guhishurwa muri ibi bihe biheze kuko igihe nticyari bwagere ariko igihe gishitse yarungitse ijambo ryayo nk'uko twabisomye maze ijambo rirabakiza niho rero yarungika umwana wayo none umwana bwa mbere na mbere ijambo yariho kandi ijambo yahoranye n'Imana kandi ijambo yari Imana Yohana gicambere umurongo wa mbere ijambo yambaye umubiri abana natwe ibyo bavugishwa n'Imana bose bahawe nk'ugwishura kuva ku Mana byo mu ijambo biciye kuri mwemu byakitse ukuri muri Kristo biciye muri uwo mwemu nyene kandi kuva Kristo apfuye amasezerano y'Imana yaraje ku ishengero biciye kuri Kristo amasezerano ni ego kandi ni amen hano kuno mugoroba turashobora kwibonera Imana nkuko dushobora kuyizera kandi tukayifata bakundwa urabye inyuma twari gushaka kuvuga umuntu ushaka kubwira Yesaya ati Yesaya turakuzi kuva kera Noa turazi biriko biragushikira wakoze ibintu mengo birumvikana imyaka yose imyaka yose heze mu nyuma tuza tubona wadukanye icyumviro ibyumviro tazi ubu nitugigutahura nta muntu agitahura ivyo kurakora Noa bakundwa Imana yari ifite bavugishwa n'Imana n'abantu bazunguruka isi yose kandi isi ntiyari babereye bari abantu basuzuguwe batewe amabuye baricwa ariko ijambo ry'Imana babwiwe ryaralinzwe muri bihusi byose muri imyaka yose yarenganye Imana nibishimigwe nimbi cyari kiragishinga wa mugwanizi kwabaye gusiriba kwabaye cyari kiragishinga wa mugwanizi kwabaye gusiribanga iby'Imana irikirakora nishari kimuragishinga kwari kudaha abantu akaryo ko gushobora kumenya iby'Imana yakoze ibyo bintu byose yakoze harimo n'ibyo yakoze ku ntwaro ya Itrere wamenga iby'Imana bigiye guhera neza na neza ijambo agakiza nta kibanza ryari rigifise kandi ko kandi wamenga ngo ibyago byari bigiye gushika wamenga ibyago byari bigiye kugushika byinshi ariko umwami wacu ashimwe kubona dushobora kubaho muri kino gihe cyiza mu gihe cyo kugarurirwa ibintu byose igihe cyo kugarukana kw'ibintu byose igihe cyo gushitswa kw'ibyavugishijwe kw'ibintu byose Imana yavuze biciye mu kanwa kabavugisha kabakozi bayo kabasabye bayo kuva ku ntango none kubwanyu n'igihe cyatumye Petero igihe yandika amajambo akurikira mu gice cya gatatu ingituma Petero chatumye cyahumeke Petero igihe yandika mu byakuzwe mu gice cya gatatu umurongo wa 20 ijambo muzi neza mwese umurongo wa 20 avuga ngo kugira ngo nayo izitume Kristo ngo ibihe byo guhembuka bibone ingene biza bivuye mu nyonga z'Imana kugira ngo nayo izitume Kristo yabatoranirijwe kera niwe Yesu ari kwijuru rikwiye kumwakira umurongo wa 21 gushitsa ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bisha nk'uko Imana yavuze mu kanwa kabera bayo yavugisha bose uhereye ubwa mbere na mbere ijuru rikwiye kumwakira gushitsa ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bisha nk'uko Imana yavuze mu kanwa kabera bayo yavugisha uhereye ubwa mbere na mbere ijambo ngo kuva mu bihe ubwa mbere na mbere kuva ku igihe Imana yatangura kuvuga yafashe abavugishwa n'Imana ijambo ryaje ko ubuzima bw'Imana bwo bwica bwinjira muri bo bari batwaye muri bo ubutunzi bw'Imana kandi bari bazi yuko bafise umugabane kukuzuka kuko barafise ubwo bw'Imana muri bo murabona yuko ari amajambo akomeye cyane ategerezwa gushitswa imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo Yesu umukiza wacu ategerezwa kuguma mwijuru gushitsa kugiye cyo gusubira guhindura ibintu byose bisha atari iby'Imana atari iby'umuntu cyangwa ibyo inama nkuru cyangwa ideni runaka bavuze kuva kera oya ariko ni iby'Imana yavuze biciye mu kanwa kw'abasabyi bayivugisha atari ibyo bakora ku mato manini manini bavuga uno munsi hano uno munsi bakita ngo bavugishwa ariko iby'Imana yavuze yonyine ubwayo biciye mu bavugishwa n'Imana bemeje ko ari abukuri muri Bibiliya Imana nizo dusohora ngo idukure muri Bibiliya Imana izoguma itwinjiza muri Bibiliya kuko Bibiliya niko guhishurwa kw'Imana kwagaragaye muri Yesu Kristo umwami wacu kandi muri yo harimwo inama z'umucunguzi wacu zose ariko none ninde yemera kurongorwa muri Bibiliya ninde abenshi bahubishwa inzira bace babivanga n'integuro z'abantu nziza integuro z'amadini nicyo gituma mutse gutahura igituma twebwe dushima Imana kubona yaratugaruye muri kino gihe ikatugarura ku ijambo ry'intumwa n'abavugishwa n'Imana avugishwa intumwa bari bafite irindi jambo ryavugishwe none bari bafite irindi jambo ryavugishwe nimba ari uko ni kubera ko Petero yandika akavuga ngo mugira neza ko mutega mushyira ku mutima ku ijambo ryavugishijwe rimeze nk'itara ryakira ahantu hacuze umwiza Imana yarakoze ku buryo umugambi wose w'agakiza wabanje gutangazwa mbere n'abavugishwa igihe rero Yesu yari ngaha ku isi yarabwiye abigishwa biwe no kuri ba bantu babiri bari ku nzira y'Emawusi baravuga ati mbega ntibyari bikwiye yuko ibyanditswe byose mu byagezwe bya Mose no muri Zaburi no mu bavugishwa n'Imana ko bishika ntibyari bikwiye ko bishika none hajya hari handitse iki yarasomye mu bavugishwa n'Imana Yesaya mu gice cya 31 murashobora kubisoma muri Luka igice cya 4 aravuga kandi ati uyu munsi ibyanditswe birashyitse imbere y'amaso yanyu Luka 4:21 bakundwa igihe Imana ikoreza ikintu ku isi ntiba ari integuro nshasha ahubwo ni ukubandanya k'umugambi wayo w'agakiza mu bwami bwayo kandi turabibona neza bitomoye kuva mu minsi y'abagorozi Imana yaragarukanye ukuri kwinshi ko muri Bibiliya yaragarukanye ukuri kwinshi ko muri Bibiliya ariko abenshi barahagaze mu nzira bamwe baca bacha babona umengo birabahagije abandi baca bafata ibi abandi bikurikira ariko hari umugu w'abatoranijwe udahagarara mu buryo bw'impwemu ntugira ahantu ntuhagarara mu buryo bw'impwemu ahubwo barabandanya batera baje imbere gushika kugwishurwa gushitse kw'abana b'Imana muri icyo gihe tuzotahura rero aho ijambo ryavugishijwe rituganisha twebwe tugizera n'imitima yacu yose tuzotahura icyo ryakoze bakundwa ibintu byose bibera mu bwami bw'Imana bitegerezwa gushobora kwerekanwa muri Bibiliya ibyo umuntu ashobora kwerekana muri Bibiliya ibyo nabyo nyine ntibiva kuri Bibiliya nyine mucya mubishyira ku ruhande nta bindi ntidushobora kubandanya twagura imbibe zashyizwe tubwiza kuzagura kuko hariho urufatiro rumwe tubwirizwa kubaka ko Pawulo akavuga ati jyewe nk'umwubatsi w'umuhanga nashyizeho urufatiro kandi umuntu wese yiyubare arabe nkene yubaha ahubwo urufatiro kandi niba twibaza ikibazo uno munsi tushobora kuvuga tuti umwe wese ntiyubaha uko ashaka tushobora kuvuga yuko umuntu wese yubaka uko ashaka buri shengero ryose buri shengero ryigenga buri shengero buri koraniro abantu bose bari kubiyubakira uko bashaka kandi babikora uko babyumva ibintu byose abantu bose umengo bafata bibira nk'urufatiro ariko none uguhishwa kwa mwemu inyigisho za Bibiliya ibyo bintu byose Imana yazisezeraniye biri hehe none muri abo bantu ariko hari inyishu imwe gusa kuri ibyo bintu hagati mu bantu bayo Imana irikirashitsa ijambo ryayo kandi irikirashitsa amasezerano yasezeranye bakundwa hariho abantu benshi burya abantu ntibari abisirayeli gusa hari abandi mahanga urabye buryo bw'umubiri bari bafise ibyo bakeneye kuva ku ntango gushika ku iherezo mbere no gushika uno munsi reka ndababaze ninde yohakana yuko abisirayeli ari ubwoko Imana yatoranije hari umuntu yavuze ngo yego ngo mbega none ntibari ko barakubita abandi bantu ku matwi ntibari ko barabakubita cyane namubwira nti ibyo ntaho bisa bisana nibyo ni ishari ry'abantu gusa kuko abandi badashikira gukora ibyo nabo bakoze ibyo bashyitseko hari amahanga menshi ariko Imana yari yahisemo ihanga rimwe yari yahamagaye Aburahamu igirana isezerano nawe kandi mu isezerano iramubwira iti nzoguhezagira kandi nawe uzobera umugisha abandi muri wewe amahanga yose yo ku isi azohezagirwa ninde ubiharira eheraba mu gihe cyacu haraheze iminsi mikeyi umukuru wa kirya gihugu gitoyi icyo gihugu turavuga gitoyi yaravuze atwenga aravuga hamaca asigaho ibyo gutwenga maze aravuga ati ngo yatangaje aravuga ngo si ngo je mfukamira imwe gusa nayo ni Imana nzimana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Sishobora gupfukamira perezida wa Amerika, sishobora kumupfukamira Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo gusa. Ninde yari kubahuka muri aba bakuru bose, muri aba bakuru bihugu akubaho kuvuga iyo jambo? Nta numwe. Ariko ujya mugabo mugufi, ujya mugabo mugufi mbere uravye arehana David, ariko arazi ibyarimo, arazi ibyagwanira, arazi yuko kubona baragarutse hariya suko abantu bavyishakiye, arazi yuko Imana ifise intumbero muri kwiyagaruka kwawo hariya. Naho no munsi igihuzo kikiri ku maso yabo, ibyo ntacyo bitwaye, bari hajya none abadafise icyo cyitwikiro ku maso, mubona batumariye iki? Mubona batumariye iki? Aba bandi badafise icyitwikiro, Imana ntacyo bamariye Imana. Icyo cyitwikiro kitoguma ku maso yabo gushikaho igitigiri cy'abanyamahanga bazinjirira, igitegeko gikwiye cy'abanyamahanga kizinjirira mu ishengero. Muri icyo gihe, igihe cyabo kizoba kigeze, muri icyo gihe bazorira, bazokwicuza, bazomenya yuko Kristo ariwe Mesiya Emmanuel wabo. Kandi byanditswe mu byavugishijwe, ni musomo muri Bibiliya zanyu, musomo wavugishwa n'Imana Zakariya. Bibiliya ivuga ngo bazonaba jewe uwo bacumise. Zakariya 12 umurongo w'10 wavuze abwira bavugishwa n'Imana, wavuze ababwira, hanyuma ijambo yambara umubiri aravuga, niwe yavuze ati bazonda bajewe uwo bacumise kandi amahanga yose azoboroga. Bakundwa, iyo dusoma ijambo ry'Imana duriravye mu byavugishijwe, niho rero dushobora kubona ibintu nk'uko Imana ibibona. Nk'uko nabivuze ubushize, nabibwira umuntu umwe maze gufata ijambo mu ishengero rimwe muri Afrika, maze ndarumva batanguye kuvuga ngo zanemera ibyo, zanemera bazita ngo ni nemera y'intumwa. Maze igihe abarongozi bose bahamagarwa bakaza aho ndi, nashembaza ikibazo nti ni mu nyishure, niba hariho intumwa n'imwe, niba Polikarpe, nimba Irene canke uwo ari wese muri bajya abantu bo mu gihe cya mbere bari hari kintu, nimba hari kintu bari bazi mu bintu byabereye ni ka mu 1935, hagera n'ibindi byongerwa mu mwaka wa 1981. Ntaravuga nti umviriza, nimba intumwa zitari zize zanemera muri icyo gihe, rero ntidushobora kuyita ngo ni nemera y'intumwa. Nibyo cyangwa si ibyo? Hamwe nk'ubu umukuru w'igihugu cyacu yoterwa igikuma amasezerano n'abantu runaka, none yo cyaba amasezerano y'umushinga na Bismarck, ntibishoboka aba namba. Kumbura ibyo byakozwe ku izina ry'abanyagihugu mu gihugu, ariko si cyo kimwe. Bagenzi, turi hano kugira ngo tubwire ukuri abantu, kandi ukuri konye niko kubohora, kandi ukuri kubwirizwe, ukuri babwirizwa kukumbarira, nabo babwirizwa kukubarira, twese tubwirizwa kubwiga ukuri. Twaririmbye mu ndirimbo, tongera turasoma hano ngo bari baboshwe kandi bari mu minyororo, baca barabohoka, baca bashimiza izina ry'Uhoraho. Bakundwa, habaho imigozi iboha abantu y'ubwoko bwinshi, abafise ingwara zo mu mutwe, iz'uburyo bw'imwemu cyangwa izo mu mubiri, ariko Imana ikeneye kutubohora mu mwemu, mu bugingo no mu mibiri yacu, itubohora ibintu byose bitava kuri we, maze tuganzwe rwose n'ubushobozi bwiwe. Muri icyo gihe tuzoyegera, maze dushobore bice mu kwizera, dushobore gufata amasezerano y'Imana nk'ibintu byamaze gushika. Ni ibintu byamaze gushitswa, amasezerano tuyafata nk'ibintu byamaze gushitswa, nk'uko byagenze kubavugishwa n'Imana mu isezerano rya kera. Niko nabo babibona. Mwibaza yuko umwe muri bo yigeze akekeranya, bari bazi yari kivugana nabo kandi barizeye. Nicyo gituma bavuze, nicyo gituma bavugishijwe. Pawulo rero aravuga, akavuga ngo ngo ndizera nicyo gituma mvuga. Igihe Zakariya atashobora kwizera, Imana yaciye ururimi rwe rwaciye rugobwa kugira ngo ntashobore kuvuga gushyikaho igihe isezerano ryashikiye. Abantu bizera Imana n'imitima yabo yose barashobora kwitega igihe cyose babishakiye, bazobona ugushyitswa kw'amasezerano y'Imana. Icyo gihe umumarayika abwira Mariya ati, urahiriwe wizeye, nibikubere nk'uko ubyizeye. Maze nawe acarishura ati, ndumugurano, ndumumfafara, ndumugurano w'umwami. Mbega twe turi iki muri kino gihe? Turabahungu n'abakobwa b'Imana batajyakari ibishushanyo n'inyigisho z'abantu. Dushimira Imana kubona yarasenyuye inzugi z'i Babuloni, kubona yaruguruye imiryango yugajwe ivyuma, no kubona yarahamagaye abiwe kugira ngo bashobore gusohoka. Kandi twarashoboye gusohoka bihuye n'ijambo ry'umwami ngo, yemwe bantu banje, nimusohoke maze mwitandukanye. No munsi hadutse amashengero menshi, ariko amashengero yose hariho abantu, hari ahantu agenda agana, hari ahantu agenda agana, murahazi. Nubwo hari amashengero menshi afisi agenda agana atumbera ahantu ahantu atu, ariko atumbera amashengero yose atumbera ahantu hamwe, nta muntu numwe ashobora abwiriza kwibaza ikibazo kuri ibyo bintu. Umuntu yicaye aho yari yicaye kuva mu myaka iheze. Kandi nashaka yuko abantu bose uno munsi bariko bagikora umunsi mukuru w'ubugorozi bwakozwe na Luteri, basome amajambo y'intangamarara Luteri yanditse mu gitabo cy'uwavugishwa mu ntangamarara cy'uwavugishwa n'Imana, mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Daniel. Ni gute ujya mugabo Luteri yavuze ku vyerekeye Antikristo ari muri yicaye muri kiya gisagara cyubatse ku dusozi ndwi? Yabivuze mu mvugo itomo yavuga kuri Antikristo. Mwibaza yuko yavanze ibya politike n'ivyo bintu? Oya, ntiyabivanze. Haraho yabikoze ahandi igihe yari kavuga kumbure mbere, igihe yari ashaka ibintu byo mufasha mu byisi. Ariko igihe hari hageze ko avuga ijambo ry'Imana, yaciye atandukanya politike, ayitandukanya n'ivyo yari karavuga, ararerekana ukuri kwa Bibiliya uko yari yabihishuriwe. Abandi bantu bose baci babona umuco, maze nabo baca barawutwara bugeza kure amaze kubihishura. Uno munsi umuvugabutumwa akomeye cyane yaranditse mu gitabo ciwe, arandika ngo isi irikirasha, ngo aho uwo mugabo azozira, ngo ariko ngo nta numwaza aho uwo mugabo ari, ngo nta numwaza azoza aturuka. Naciye ngarukiriza hajye nyine gusoma icyo gitabo, canavuga nti, wewe uri mu ngo ncandibwira muri jewe ngo iki gitabo uri mu ndege bakiguhaye, nusome ivyo umugabo ari karavuga, ahari karavuga ngo isirikiraka umucanwa. Maze gusoma ivyo bintu umugabo yari yanditse, numvise nagikeneye umuriro, nagikeneye n'urubeya, numvise yuko ivyo ambwiye bihagije. Nchanda ichimwe kisa kinza mwesa nchanda vuka ni ewe Amerika Imana ya barungi kiuvugishwa, Imana ya barungi kiuvugishwa ni Imana komeye cyane, umuntu w'Imana kuva mu gihe cy'intumwa nigeze aboneka umugabo nk'uyo, kandi ntimwamwumviye, mwarahonyanze ukuri kwa ukuri. Ubu rero mwizera ibinyoma, ubu rero nta kundi bigenda, umusigaye mwizera ibinyoma. Bakundwa, iyi Imana irungitse uvugishwa nayo si kugira ngo tumutere amabuye, si kugira ngo tumuhame cyangwa tumushibure, ariko nkuko yavuze wenyine ubwayo, ninarungika uvugishwa uvugishwa mukamwakira, muzoca muronka impera y'umuvugishwa y'uvugishwa. Wakira umuvugishwa aronka impera y'umuvugishwa. Biroroshe kwakira umuvuga utumwa avuye Hollywood ashobora kuza afite abantu benshi bamucungereye afite na korali imwe abantu igihumbi n'ibyo bintu byose bagaca bamusasira itapi itukura ariko bimeze gute kubavugishwa n'Imana bambaye uduhuzu b'abakene batari kubaza bavuze inzamba bigenda gute kuba bavugishwa n'Imana atacyo bafise baza bameze nka Yohana igihe ari mu bugaragwa bigenda gute abantu bacha babitegereza bakavuga ngo ngo ibi bisigura iki hanyuma Imana igakikora ugutandukana igitandukanya abantu abimana buje abimana bose bumva ijwi ry'Imana nta muntu umwe ku isi ashobora kumbwira ko yabyawe n'Imana hanyuma ntiyumvira ijambo ry'Imana ntibishoboka niba twabyawe n'Imana muri ico gihe rero ubugingo bushasha bw'Imana budufatanya n'Imana n'ijambo ryayo kandi ijambo ry'Imana ni mwemu kandi ubugingo kandi turakeneye cyane ijambo ry'Imana kandi tugashiburira kuri migani ya kenge iburyo ni bumoso tubishiburira kure ariko amaso y'abantu abwirizwa kugurwa kugira ngo bashobore kubibona neza nkuko twari gushobora kubaza ikibazo gikurikira tukabaza tuti wibaza yuko abo abantu bose bazimiye kandi ko umuntu umwe wenyine ari wavuga ukuri umuntu vyukuri umuntu abantu batazi mwibaza ko ari we vyukuri umuntu umwe ari wafise ukuri gusa ngaha ku isi bakundwa ikibazo kibaza abantu b'ibijuju nta nuwo cishura mu buryo bw'ubujuju kandi ari ikibazo cy'ubujuju ikintu nyamukuru si ukumenya yuko benshi bavuga ukuri cyane umuntu umwe avuga ukuri ahubwo ikintu nyamukuru ni ukumenya yuko ijambo ry'Imana riko rirashyika imbere y'amaso yacu kandi ko umuntu yarungitswe n'Imana arufise ubutumwa buvuye ku Mana kugira ngo ahamagare abantu b'Imana bashobore gusohoka kandi bashobore kutwereka inzira mbega mubona hageze yuko abantu by'ukuri hari hageze yuko abantu batambira akanyana kiza habo ibyo byararenganye ibyo byararenganye ntidukwiye gutambira akanyana kiza habo ariko hamwe igihe cyose tuzosifata ubutumwa bwavugishwe tukabusiga iburyo n'ibumoso tukabuta iburyo n'ibumoso ibyo ntibishoboka turi mu gihe cy'uvugishwa kandi Imana yabwirizwa kurungika ibango ry'ubukozi ry'umuvugisha kugira ngo agarukane imitima y'abana b'Imana ku ijambo ry'inkomoko yabwirizwa kugira ngo bagarukane imitima y'abana ku ijambo ry'inkomoko umunsi umwe bizogaragara ko tutari abasazi uno munsi abenshi badufata nkaho turi abasazi kandi aha ku isi nari gushobora kugira inzira yoroshe imeze neza kurusha ndiko ndacyangwa byari gukunda ko nca mu nzira yoroshe ariko umunsi umwe twese tuzobona ko byari bikenewe ko duca mu ibi bintu by'ibwina bigoye gose imbere gushobora kuzamuka mu birere byari bikwiye ko tubanza guca mu bintu bigoye inzira y'ubwiza ica ku musaraba igorogota kandi umusaraba cyanke kubambwa barabicokoye babyifatira mu gahanga barabifata nabi cyane ariko dushimira umwami wacu ntibyahereye hajya kiya cyari gice umubiri wacu ushigwa mu mva umwami wacu acaramanuka mu buryo mu mpemu maze kumusugira gatatu kwabaye kuzuka kubwiza bakundwa ubuzima bw'Imana ntibushobora kwicwa nico gituma Yesu Kristo umwami wacu yavuze kumva Lazaro akavuga ati ndababwire unyizera wunyize naho yuba yarapfuye azozuka ati vyura vyizera bujya ntidufise ntitwizera gusa ukuzuka ahubwo turazi yuko kandi ko dufise n'ubugingo budashira dusigaje kuva mu gihe tukinjira mu guhoraho ntimurindire ko tugira ibikorane bisanzwe gusa hano nashaka gusoma ubutumwa mwenda tabula namwe yavuze uno munsi nabusize mwenda Rusi yanzaniye ubutumwa yaza bumwe ari ubutumwa yanzaniye ubutumwa bumaze iminsi ngaha kandi ndiza kuvuga ibyavuze kandi azi uko Imana yavuganye natwe kandi ndazi neza ko irungika ijambo ryayo kugira ngo idufashe kugira ngo ridukize kugira ngo ritugorore kugira ngo ritwigishe si kugira ngo umwe yigishe uwundi ariko bose bazabigishijwe n'Imana kandi ni gihe cy'ubujya muri kino gihe turi mu gihe cyiza umwami Imana yacu naganze kuri twebwe mu bushobozi bwiwe bwinshi n'ubuntu bwiwe kugira ngo amasezerano ari mu ijambo ashobore gushitswa mu ishengero mugeni nkuko ayo masezerano yashikijwe mu mukwe amasezerano yose yavuga kuri Yesu Kristo umucunguzi wacu akaba n'umukwe yose yarashikijwe muri we mbere no gushika ahavuga ngo ngo yaraduza ajya mu hejuru ajyanye iminyago agabira biwe ingabire niko ijambo riri muri Zaburi rivuga kuva kivuka i Betelehemu gushika azamu agiye mu ijuru aduze mu ijuru byose byari byaravuzwe n'abavugishwa bo mu isezerano rya kera ubu rero nigihe cyacu cyo kubona ugushyitswa kw'ibintu byose iby'Imana yasezeraniye abayo kugira ngo ibyo yasezeraniye abantu kubw'igihe cy'iherezo kubwo gusozera igikorwa cy'Imana n'igihe cy'iherezo kandi turabizi turazi neza nk'uko ijambo ry'Imana ryashikijwe mu mukwe rizoshitswa no mu mugeni kandi umugeni azoba jambo wo mu ijambo giwabe mwemu wo mwimo muri mwemu wiwe nkuko Paul abivuga muri Banyefisi cya 5 aravuga ngo ibiri banga rirakomenda rivuze ku bwa Kristo n'ishengero giwe Abanyefisi 5:32 ngo umubiri none akagufa ko magufa yiwe niwe mutwe natwe turi ingingo n'umwami nako turi ishengero iryo akeneye kwimenyekanisha muri iryo bakundwa mukeneye ku Imana ikora ikindi kimeze gute itakoze ikindi kirenze ikitakoze yatanze amasezerano mu gihe cyo gushitswa kwayo yakirungika umuntu w'Imana kugira ngo atumurikire atwereka ayo mabanga yahishijwe kugira ngo ab'Imana bose bumve kandi babone bafatwe n'ibyo bintu bakogwe ko mitima yabo ntibaze yuko sibisugusa kugira ngo ndabanegure n'ibintu gusa nabonye ntibwibaze yuko abaca iruhande y'amasezerano ari mu ijambo ry'Imana yatanzwe mu bwa kino gihe abantu batayemera nimwibaze yuko Imana izoshitse ijambo ryayo muri bo ntishobora kurishitsa muri bo ntibikunda oya izorishitsa gusa mu bayumvise kandi bagizeye ni mugihe cya Aburahamu ni bandi Imana yashikije ku ijambo ryayo yarishikije kuri abo bimireke cyangwa ku wundi muntu yarishikije kuri Aburahamu uwo yavuganye n'Imana akongera akayizera uwo Imana yari yasezeraniye uwo Imana mu gihe cya Isaka n'indi Imana yashikije ku ijambo ryayo mu gihe cya Yakobo n'indi Imana yashikije ku ijambo ryayo Imana yarishikije mu bihe byose yarishikije ku bantu bayo bamwizera nako bimeze muri kino gihe nimunkundire nsozere mvuga nti abantu b'Imana ntibafise ukwizera rusangi uko abantu bose bafise kandi musomye neza mucete cyanditswe na Yakobo haranditswe ko wa mugwaniza wenyine yizera kandi agahinda gashitse rero mu ijambo ukwizera byose ntibirimwo Oya siko bimeze iyo baje abantu ngo urizera bacha kubwira ngo yego ngo ndizera ariko none bizera gute ntibatubwira uko bizera none batubwira uko bizera ariko baravuga gusa ngo ndizera bakazunguza umutwe kuko bazi bazi neza yuko bizera bakundwa mwami wacu yavuze ngo iki ku munsi wa nyuma ugihe bari mu minsi mikuru ya Pentecôte yavuze ngo iki yavuze ngo unyizera nkuko ivyanditswe bivuga Yohani 17:38 amen unyizera nkuko ivyanditswe bivuga ku munsi ugirindwi turi mu gihe cyiherezo turi mu gihe cyiherezo nkuko ivyanditswe bivuga turi mu gihe cyiherezo igihe kigirindwi umwami wacu aravuga ati unyizera nkuko ibyanditswe bivuga inzuzi z'amazi y'ubugingo zibuka ziba muri we atari uwizera nkuko akeneye kwizera cyangwa yizera ibyo cyatse ariko uwizera nkuko ibyanditswe byera bivuga bakundwa nta muntu n'umwe yabwizwa kuba ari hano niba umutima wiwe udahuzagizwa kubwo gushima Imana ivyo yadukoreye ntiyabwizwa kuba ari hano mbega twe turi iki twari babikurusha abandi bose ntacyo twari tumaze mu bisanzwe ndibaza yuko abantu ntibari banakidukeneye ariko Imana yacifata abantu ntacyo bamaze bo mwinosi atacyo bari bamaze kugira ngo ihindure ubusa bibaza ko hari icyo bamaze kandi umuntu wese yibaza ko hari icyo ari burya ntacyabari nyene wibaza ko hari icyo amaze ntacyabari ariko wibaza yuko atacyamaze nawe nyine batacyamaze Pawulo nawe aravuga ngo icyo ndi ndakiri kubw'ubuntu bw'Imana mu bintu byose izina ry'Uhoraho Imana yacu bwiza gushimagizwa kandi ibyo dushaka gukora kuno mugoroba kandi turinde ntitwiteze ku bantu bagenzi bacu uno munsi tuza gusenga nk'uko Bibiliya ivuga tugurure imitima yacu tugurure iminwa yacu kandi dukomanye iminwa nta muntu umwe akeneye kugirwa arasemerera Imana iri hafi yacu iri hafi y'abafite imitima iciye bugufi imitima imenetse ntidukeneye kwiba turasemerera nk'aba bavugishwa baba bayari turashobora kuvugana n'Imana ariko tubikore tuvugane n'Imana kuno mugoroba abo Imana yavuganye nabo bice mu ijambo ryayo babwiriza kugira icyo bayibwiye mu masengesho basi bayishimire babwira umwami bati ndagushimiye ko wampaye ukwizera mu ijambo ryawe ryahishuwe ndagushimiye ko wampaye ukwizera amasezerano yawe muri kino gihe ubuyibwira uti ndagushimiye kuko nafite ukwizera rusange ariko nizera nk'uko ibyanditswe bivuga hari ibintu byinshi dufite umwenda munini umwami wacu w'amashimwe muri kino gitondo duhaguruke tuyishime tuyiheshe icyubahiro data wo kutuzuri mu ijuru turagushimiye bivuye mu mitima yacu kubona bavuganye natwe kuri umugoroba biciye mu ijambo ryawe ry'igiciro ibi bintu turabibona hano ni ibintu bizima waratwishuriye muri no minsi yacu kandi warahishuye ibyari bihishije mwami yewe mwami muri kano kanya watwemereye uko ibintu bishika kandi turagushimiya waduhaye amasezerano kandi amasezerano warayashikije mwami izina ryawe nirihabwe icyubahiro rishigwe hejuru rivugwe hose mwami nta kindi twakora atari ugushimira kubw'ubuntu bwawe no kubw'ubwizigwa bwawe mwami duciye bugufi turi imbere yawe duciye bugufi mwami turi nk'abantu turi abantu batabereye mwami imbere y'abantu ariko mwami imbere y'amaso yawe turi abantu bawe mwami kandi abaturanijwe nawe mwami izina ryawe nirihabwe icyubahiro turaguhesheje icyubahiro n'ishimwe n'ubwiza no guhimbazwa haleluya mwami nta kindi twokora atari ugushima izina ryawe turagusabye mwami wakoze ku bantu n'icyo dukora ku bantu bose mwami muri kano kanya n'ukore ku bantu bose mwami mwami tuje twese uko turi muri kano kanya mwami turagusavye mwami utugirire imbabazi twese tugirire imbabazi haleluya niwakira uguhimbazwa niwakira amashimwe n'icyubahiro no guhimbazwa mu izina rya Yesu haleluya amen.